Mujambo Musenyeri Joachim Ntawundereye yarongoye inama nkuru ya Episcopi Katolika mu Burundi yasomye kuri uyu w'Imana ijwi rya Amerika rikesha bagenzi bacu bakuri Radio Maria Burundi yibutsa ko bakisi babarayike bahamagawe kugira ngo bafashe mu bikorwa cy'ubutumwa bwiza nka kurya kw'abasenyeri abapadiri n'abadiyakoni abarayike muri make ibikorwa bakora birimo gukabura ukwemera ko bakirisu badebukiwe mu paruwasi ukwigisha bakirisu ibisabisho no gutegura no gukurikirana baronswa amasakramentu bari mu mice ibiri abamenyeshamana batanga kivi babangikanya icyo gikorwa n'iminimo yabo ya isi yose hamwe n'abamenyeshamana ruberera atakindi bakora iruhande y'iki gikorwa umugwi wa nyuma ekleziya niwihemba naho ivyita agashiru kabute umushahara wabo amategeko ya ekleziya asaba kufatira kukuntu ubuzima bw'igihugu canke uturere barimwo buba bwifashe mu Burundi inama y'abasenyeri katolika yemeza kwiravye uko ubuzima bubandanya buzimba yahisemwo kubongera umusenyeri wa diyoseze ya Muyinga mu buraruko ubushibuseruko bw'u Burundi akaba n'umukuru w'inama y'episkopi katolika muri ico gihugu Joachim Ntawundereye
twarihweje ingene ubuzima butera buzimba muri kino gihugu cacu turaheza dusanga ari by'ukuri ko agashiru kabute abamenyesha mana bacu baronka uno munsi kadakwiye kugira ngo baronke ibibabeshaho kumwe n'imiryango yabo twakiye tubona ko twokongera ko agashiru kabute ku rugero dushoboye gushikako turavye amikoro make amaparuwase yacu menshi afise muri rusangi ingingo twashitse ko nizi zikurikira kongeza umushahara nshingiro w'umumenyeshamana ku rugero rw'ibice 30% ku mushahara nshingiro wiwe mushasha hace hongerwa ko amafaranga yomufasha kuronka uburaro bwiza angana n'ibice 60% by'uwo mushahara hashirwe ko kandi ayangana n'ibice 15% byawo yo kumufasha kwiyunguruza inyongera nyunganira rugo kuita location familiale mu Gifaransa izongana n'amafaranga 2000 kuwo bubakanye be n'amafaranga 1000 ku mwana umwe atarashikana imyaka 18
Musenyeri Ntawundereye yatwaye inama y'abasenyeri katolika mu Burundi ahamagarira abijejwe bose kuva rwego rwa diyoseze kubanguka gutunganya ibisabwa byose kugira ngo tuturusheho dutegurwe neza mu kiringo cyagenywe anasigura kugira ngo bishoboke imperezwa zaho zitangishwa ku mwaka zigiye kugwizwa na kabiri
mu madiyoseze yacu yose amaparuwase nacyo abanguka kubyitegurira kugira ngo izo ngingo zize zitangure kujya mu ngiro mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka kubera ko agashyiruka buteka bamenyesha Imana kava cyane cyane mu mperezwa ba Kristu bose bakomejwe babwirijwe gutanga byabaye ngombwa ko dufata n'ingingo yo kuduza urugero rw'iyo mperezwa ya buri mwaka kuvuga rero amafaranga yo merezwa aragwijijwe na kabiri ku mugwi umwe wose mu butandukane bwayo ibindi bitavuzwe ngaha umwepisiopi wanyu azobibasigurira igihe azobabonye ko bikenewe
igitigiri nyezina camenyeshamana nta kijwi rya Amerika ryashoboye kumenya ariko amaparuwasi katolika yarenga 200 imwimwe ikaba yemerewe kugira amenyeshamana bagera kuri 5 umwe wese kugeza ubu ahembwa umushahara w'ukwezi ungana n'40,000 vy'amarundi mwarimu Fabien Mpawe n'Imana wo muri paruwasi ya Munyika muri diyoseze ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ashima ino ngingo ariko asanga amaparuwasi yose atazoshobora kubigeraho agasaba ko amadiyoseze yofasha ntiyagira abarumanga bizigiye gusomera
ni byiza rero iyo nkuru yaratunezereje yadushika ku nyota bose n'akanyamuneza kenshi mugabo kavanze n'amakenga urabona ko abo gashara gashasha bavuga yuko amaparuwasi ari yazokarondera urabye rero ari paruwasi rwandera ku gashara gashasha ntibyoroshe n'amaparuwasi usanga akenye gose ku buryo bitoroshe nako twahora tugaya amaparuwasi amwamwe bitoroshe ko bakaronka ugasanga arahiraniwe n'ukwezi n'amezi abiri ku buryo iyo paruwasi ibitashoboye ikigacayo kiba kigaragara cyane ikintu twari dusaba ni uko amaparuwasi yari gushobora kuronka nk'intererano ya diyosezi yo kunganira kugira ngo amaparuwasi ashobore koroherwa kandi aho gasaba abamenyeshamana gusa hariho n'abandi bakozi bakorera paruwasi batari abamenyeshamana nabo nyene baca bakenera kuja kuri urwo rugero nyene
imishahara mishasha y'abamenyeshamana izotangura kuja mu ngiro kuva mu kwezi kw'icenda uyu mwaka Eroje wikaneza ijuja Amerika.